Birleşikleri Mecudi Amerika. Radio Mecudi Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC mu Burundi mu 2100 migufi ya shortwave ku metero 19 ni metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri Radio Inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu ushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no ku kibanza cacu ca internet aricho www.radioyacu.com Ni wamwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngiye ndi hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Mtumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryatangaje ko abantu 44 bishwe mu gihe hari amakuru avuga ko boba bashika kuri 50 abandi barengizana na 30 barakomereka mu gihugu cya Libya ku munsi wa kabiri w'indwi igihe indege z'ingwano zarasamwe kandi ifungiwemo abimukira ku nkengera zo mu gwa mukuru Tripoli. Ishyirahamwe ONU rimenyesha ko abantu 44 bahasize ubuzima abandi barengizana na 30 barakomereka. Intumwa idasanzwe ishyirahamwe ONU muri Libya Gassan Salame yavuze mu itangazo yashize ahagaragara ko ubwo bwicanyi bushobora kwitwa ibyaha by'intambara kubera bwahitanye abantu atacu bazira. Ishyirahamwe gitaho impunzi ku isi hashe, ishyirahamwe rihananira agateka ka muntu ku isi Amnesty International hamwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika navyo nyene zari yamiritsije bitero by'indege z'ingwano mu kibanza abo bimukira bari bapfungiwemo. Umuryango w'ubumwe bwa Afrika n'ishyirahamwe ONU vyasavye ko haba itohoza ryigenga. Haheze iminsi leta ya Libya yemewe n'amakungu igwana rikomeye n'ingabo za General Khalifa Haftar zisi ingabo z'igihugu ku nkengera z'umugwa mukuru wa Libya Tripoli. Leta ya Tripoli yagiriza abo bahanganye ko aribo barashe kubimukira baca muri Libya bagerageza kuja kurondera uburamuko mu karere k'Iburaya. Mu kiganiro muri sanga twatumiye Frederic bamvuga inyumvira yanonosoye ivyerekeye imigenderanire y'ibihugu ari Brussels mu gihugu c'Ububirigi. Twatumiye kandi Claude Nkundwa umuhinga mu vyerekeye gutorera inyishu amatati n'intambara ari mu gihugu ca Chad. Turaganira rero ku makuba yabo bimukira. Ntarambiranye ndabaramukije batumire.
Amahoro.
Ntangurire kuri wewe Frederic bamvuga inyumvira. Iyo sanganya abo bantu abo bimukira bahitanywe n'ivyo bitero by'indege z'ingwano muri Libya amakuru mwa yakiye gute?
Na makuru ababaje kubera ko buryo umuntu apfuye aba umuntu ariko arahunga cyangwa umuntu atari ko arahunga n'isi bihonze igice cy'umuntu kuko isigizwe n'abantu. Icyakabiri nuko uravye ibyari byabaye ONG MSF bagasemera bati yamara turavye abantu ngende bamerewe aho bari n'intambara ziriko ziraba byo babyiza makuye ngaho bakavaho. Aho rero niho haza icyumviro cy'agahinda kubera ko womenga mwene abo bantu nta muntu abitaho nubwo bari mu ngorane ziboneka zigiye kuza umenga ntibakira abantu ngo bagire umuntu abakurikirana ubuzima bwabo bukingirwe.
Yego weho Claude Nkundwa iyo nkuru wayakiye gute?
Yego nayakiriye n'umubabaro mwinshi kuko ni ikibazo kitari gishasha. Hari ibimenyetso byinshi byerekanye yuko abo bantu bari muzima bubi babangamiwe cyane ahantu hari ntambara ahantu kandi hasanzwe havugwa ibikorwa byo kugira abantu abaja kuva kera abantu bigeze kuba bari no mu mishikirano hagati y'u Caribia n'Uzaya watwara igihugu cya Libya yavuga yuko akwiye imfashanyo cyangwa amafaranga avuye i Buraya kugira afashe Uburaya guhagarika umuvuduko w'Abanyafurika bajya kubatera akanababwira mbere ati batamuhaye ayo mafaranga abona yuko Uburaya umunsi umwe uzohinduka Uburaya bwirabura. Ni ukuvuga yuko hari hasanzwe hari ibyiyumviro bibi kuri abo bantu bajya kongera ubuzima i Buraya hanyuma igihe kiraza igihugu kija mu ntambara abantu babisanga bari mu mihwe y'inkozi z'ikibi zigira ubudandaji bw'ubukozi bw'ikibi igira abantu abaja ibyo amarabi yabisemerera ariko nta nyishu n'imwe yigeze iboneka gushika umunsi rero igihugu kiri mu ntambara akaba ata nyishu igaragara yaboneka n'ibisanzwe ntibyantangaje yuko ibintu bibi n'ibyo bishobora kuba kandi niba atagikozwe n'ibindi bibi byinshi bizoba mu bisanzwe ababimukira bari muri Libya tuvuga yuko ari abahanzi bari mu menyo y'urupfu umwanya uwo ari wo wose n'ibindi bisumba ibyo bishobora gushika ikibazo rero cyane ni uko atari ikibazo gishasha cyavuzwe n'abantu benshi kandi hariho imizi myinshi ibihugu byinshi bishobora gutora inyishu ariko gushika uwo munsi akaba ata ntambwe n'imwe igaragara yuko iriho gushobora gukura abantu mu byara by'urupfu.
Murakoze. Ngaruka kuri we mutumire Frederic Bamvuga inyumvira ni kuko icyo kibazo cy'abimukira abanyafurika atanu umwe umuntu abona muri rusange umuntu afata nka nkama na cyane cyane ibihugu byo muri Afurika na cyane cyane umuryango w'ibihugu bya Afurika.
Murya uravye ingene imiryango y'ibihugu imeze yavutse n'ingene imeze urabona ko hari abantu imiryango y'ibihugu nka bya Buraya ku mugabane wa Buraya ku mugabane wa Amerika usanga abantu iyo bavuze bati turagiye hamwe baba bafise intumbero iboneka irashe atari ibyo gufyina kubera ko bafise ibibazo bagomba gutorera umuti. Kenshi ibintu bagomba gutorera umuti ni ibibazo bijyanye n'umutekano, ni ibibazo bijyanye n'ubudandaji, ni ibibazo bijyanye no kwiteza imbere, ni ibibazo bijyanye n'ubumenyi, ni ibibazo bijyanye navuze kwa kurwaniriza umwasi hamwe. Mugabo ugasanga uko isi yubatse abantu bo muri Afurika turarondera gukurikira izo nzira z'abanyaburaya tutize neza nkumbure yuko ibibazo by'abanyaburaya bisa n'ibibazo by'iwacu ndahera ndiko kibazo ndetse iki kibazo cyitwa cya demokarasi urabye demokarasi amabizana mu bihugu bya Afurika n'ibyiza izana mu bihugu bya Buraya kubera imvo zitandukanye ni ibintu biboneka ibiro byo kugira imirwi mfate imirwi ibihugu bijya hamwe ndavye Afurika ibihugu byo mu burengero urabye ingene bakoze bakirukana uyu mu president ya Jame urabye bakaje hamwe bakabishikako urabye ibihugu bya Afurika yepfo Sadek urabye ibyo bakora ukaraba Afurika y'ibihugu byo mu buseruko ukaraba ingorane bafishe ukaraba ibihugu ubumwe bwa Afurika ukaraba ingorane bafishe kandi n'ubushobozi buke bwo gutorera ibibazo byabo n'ucubona uti bamwe bagira hamwe niyo mana yo mashyirahamwe nka gakuku nkumbure batize neza ibibazo bafishe cyangwa batize neza yuko bafise uburyo bwo guhangana n'ibyo bibazo by'iwabo. Bavuga ngo iwacu rero ni mu nditegereza iki kibazo turimo turavuga abanyafurika baguma bapfa bagwa mu mazi baze muri Libya bagirwa baja Afurika irabizi ariko Afurika ntishobora nta bushobozi ifise cyangwa nta gushaka ifise kugira ngo bashobore gutorera umuti icyo kibazo hanze isi.
Ego reka turabandanya ni mu bibazo bizakubazwa n'abatwumviriza tuze ku mirongo ya telefone dufite Thomas uratwumva
Ego ndabumva
uhamagaye uri he
Ni Bujumbura
ufite ikibazo kubatumire cyane cyimviro
Nje ani nagomba kugaruka kuri oni turaze inguvu ifise ariho agahaze kuko umenga oni abatware bo mu bihugu bitandukanye bahurikiye mu ishyirahamwe mpuzamakungoni hari aho umenga ingingo zifatwa na oni nta gaciro baziha ukamenga nibo mbere bo basumba oni aho kubona ku rwego oni ari ikintu bo bahuriramwo kishobora kubahanura ku buryo bashobora guteza imbere demokarasi canke ubutungane canke amahoro mu bihugu byabo nkavuga uraze nk'abantu bagenda bahunga kubera iki kubera amareta babarimo atabayitayeho ineza abanyagihugu babo ugahura baraburaniwe bariko barahunga bagaza bahura n'ivyo bibazo byo kugwa mu nzuzi mu biyaga bariko barahunga ibyo oni yabari fisi ingufu ishobora kuvuga ikintu abatware bakacemanga bakacemera babagendera ku rutonde rwo gusasagaza amahoro mu bihugu byabo hama nkavuga nti oni kintu yoshira imbere yoshiraho ingufu zikomeye ku buryo oni itanze itegeko abaperezida cyangwa abatware bahurike mu ishyirahamwe mpuzamakungoni bayumvira ku buryo iba umuhanuzi koko n'ahandi bavuga gusa bigaherera aha ukamenga nta muperezida yofatirwa ibihano na oni kubera yakoreye inabi abanyagihugu atwara utumenga oni iriho nk'igishusho gusa ejo novuga nti nibarabe n'abaperezida batwara mu bihugu byabo bagerageze bubahirize ineza y'abenegihugu batwara kuko iyo uri kurarobanura amacakubiri n'ibindi indyane n'ibindi bituma haba abantu bahunga benshi
murakoze
batari bategerezwa guhunga
turabashimiye ku cyumviro cyanyu
murakoze
yego
murakoze namwe
yego Telegram nawe nyine ari ku murongo wa telefone batwumva
ndabumva cyane ndabumva cyane
uhamagaye utumbereye he
ndi mugihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahitwa mu
Bibiliya ufite icyumviro cyangwa ikibazo
ntabwo maze kubirwa icyo reswane nyine ku mbuga nkwandike ibiro y'ikibazo cya Libiya
alo
ese kuvuga ngo kuhango igisirikare cya Libiya ari indege zigeze mu mujyi hagati wa Tripoli kuhango irasire abanyekambi iyo zagenze gute
murakoze reka umutumire Frederic Mambuga inyumvira mwo mwishura
nanze nishuri nanze nkenguruke ndetse imvugo y'uwo mutumire ari Bujumbura uwo muntu yagize icyumviro ndase ni umwunganira mvuga nti ibyo avuga ni iby'ukuri nukumva neza ko oni itera isaza tuvuge ko ibintu biri kuko oni akamaro kayo kari gukinga amatati mu isi mugabo uyu munsi amafaranga menshi yayo agenda mu kugwana mu ingorane zamaze kugwa inkumbi zaguye mu bihugu nibo bagenda nk'abatabazi kandi babwiza gukinga yuko intambara ziza mu bihugu waruniyo baje ngo gutabara raba imyaka bamaze muri Kongo raba n'igitigiri cy'abantu bangana ibihumbi hafi 20 ariko warabe n'icyo bamaze muri Kongo nta kiriyo icyo ni cya mbere cya kabiri nuko ibi ONU uyu munsi ni ihuriro ry'abantu mugabo burya barafise ingene batwagwa icyo Amerika ishake muri ONU kiraba wibuke ejo bundi uyu ntuze nya perezida wa Amerika burya ibi bintu by'uko bigico kibazo ngo arwite intumwa muri za Libiya ntabyashaka kubera ko izo ntumwa zizosanga bariko bamenya uwabigize urya muntu ariko aratera muri Libiya nawe ashigikiwe n'ayo makungu ugasanga rero ahanini tuboshwe n'ibihugu bimwe bimwe bikomeye bya rutura bidashaka kwingorane zijya habona tengo zitora umuti kubera ko bafise inyungu kuri uwo mu president abariko arabigira cyangwa wundi ariko aratuma ibintu byononekara. Icyo ni kibazo cya mbere. Kibazo cya kabiri yavuze nibijyanye n'iki n'ibintu bijyanye nuko abantu babahunga bahunga kubera iki. Yavuze neza ati ni kubera abakuru babo batariko bararondera guha inyishu abanyagihugu bafise mugabo kandi njyewe nanjye ngenda kure yaho nkasimbiza nkavuga nti kuki abo bakuru b'ibihugu bigenza uko ni kubera ariko bavuze ONU idashobora kubatera igitsure bagira ibyo bashaka bitwaje ngo twarikukiye ukamenga kwikukira bisaba birabikurarekura ko umukuru w'igihugu yica abantu biwe atoteza abantu biwe iyomora abantu biwe nakurya mu rugo umuntu umugabo yovuga ati je nari kukiye mu rugo rwanjye rye ntanga amategeko mugabo yashika mu nzu akabaho umugore agakubita akabaho abana agakubita ntasume ntagura impuzu ntatanga ikori ntagira iki ntatanga irasiyo
kuri icyo kibazo nacyo
yego urasanga rero mu gihugu mu rugo abantu bose bari barafise ubwoba bwo kubona uwo muntu yigenza uko twebwe natwe niyo nibwo abanyafurika bakuru b'abanyafurika benshi twebwe turi muri urugo ruhande aho runi rurera igatinya kufata ingingo nyayo ariko bagoma yidoga ngo
moyamurindira tubandanye yego yego
ama declaration amatangazo nawe nabakiza abantu ahubwo abari kara intege bari kora bikora
urakoze tubandanye ku mirongo ya telefone Innocent duteya kamo Innocent ahuri irindi zina allo Innocent Innocent turamutakaje ku murongo wa telefone ka tubandanye iki kiganiro turiko tuvuga ku bimukira muri Libya igitero by'indege z'ingwano byahitanye abashika 44 abandi barengeje na 30 barakomereka aho hari ku munsi wa kabiri ikibazo gikomeye cyabo bimukira bava mu karere ko muri Afrika munsi bugaragwa bwa Sahara bagerageza kuja kurondera amasumo no kurondera ubuzima bwiza mu bihugu by'Iburaya bagashikirwa n'ibyo bibazo kenshi bagaherera muri Sahara abandi bagaherera mu Mediterranean abatahereyeyo nabo bakaba bari mu bibanza bafungigwemo mu gihugu cha Libya. Nze kuri wewe Claude Nkundwa baravuga ko benshi muri abo bimukira bari mu cyo kibanza cyagizwemo ibyo bitero by'indege z'ingwano ngo ikibanza barimo cyari cegereye bafungiwemo cyari cegereye ikibanza kibikwamo ibigwanisho cumwe mu migwi yitwaje ibigwanisho ku mugwa mukuru wa Libya Tripoli ngo bakaba bakoreshwa kugira ngo basukure ibigwanisho bimwe ngaho ico kintu kubashira hafi y'ivyo bibanza bigirwa n'iyo migwi itabafitiye inyungu zabo ku mutima niki ubona cokorwa kugira bapfume babimura babakure hafi y'ivyo bibanza birimwo ibigwanisho kuko harimo ibigwanisho iyo migwi ikitana mu mitwe ntizorobandura ntizoraba umusivili utari umusivili
ugamenambere mugenyiri kiniki umwe wese avuga ikintu kimworohereza nimba ari leta ivuga gucyo canke nimba arabayibona biracashushe ariko muri kino gihe umwe wese agerageza kuvuga ibintu bimworohereza ariko reka tuvuge tuti muri cha Libya uko ibintu bimeze uyu munsi ni igihugu kitagira intwaro hanyuma kandi ikaba igihugu kicamo abantu barondera ubuhungiro baje Buraya hanyuma Uburaya na Libya bigakora kugira ngo abo bantu bagume muri icyo gihugu. Icyo nicyo kibazo gikomeye cyane rwose. Uyu munsi nta mugwi n'umwe mu migwi yose igwana muri Libya, Libya yamaze guta kontrole, nta mugwi n'umwe ufise kontrole ihagije. Nimba bimeze gutyo rero, naho woba hari umugwi twavuga yuko witwa ko ari uwa leta, kandi ucikiwe n'amakungu, urafise uburyo bwo kwitwara nk'umugwi nyene ugwana, ugakoresha abo bantu nk'impindo. Ukabashira ahantu ngaho nyine kugira ngo abandi bagwanyi baza bashobore kwatinya nimba hari ibyo bimenyere bakingira ibyo bashaka byose ninda biziko batobashira naho bashobora kubica nyine kugira ngo amakungu acavuze induru hanyuma ashobore kugwanya iyo migwi bariko baragwana mu gihe cy'amatati mu gihe cy'intambara ibintu byose birashoboka ahubwo nibaza ikibazo kinini ni ukuvuga tuti kubera iki uburaya Afrika niyo Afrikane n'ibihugu byinshi bizi yuko abo bantu bava mu bihugu byabo atakintu na kimwe kirakorwa kuva aho iyi nkuru itanguye kuvugwa no kuvuga mu gihe CNN itangwa kuvuga yuko abantu bafatwa nk'uko atari abantu atagihugu na kimwe kirakora ikintu kigaragara cyo kujya gukura abo bantu ngo bashire mu kindi gihugu. Ikibazo kini kubera iki niyo Afrikane itaravuga iti reka abantu tubakure muri iki gihugu kitagira ubutegetsi tubashyire mu gihugu twibaza ko gishobora kubakira. Hari ibihugu byigeze kuvuga biti turiteguye kubakira mugabo ibintu byahereye ngaho nyine nibaza yuko aho bobashyira hose haba kure y'amakambi canke aya n'ibigwana mu gihugu cya Libya cyose ni igihugu atamuntu n'umwe yashobora kujayo arindiriye gukingigwa canke ubuzima. Je nibaza ikibazo bakwiye kwishyura abantu abo bantu nibagende babarondere bose Nations Unies Europeenne iyo afite babakure muri Libya babashyire mu kindi gihugu kandi bace bashyiraho novuga bashyireho bafata ingingo zigaragara mpuzamakungu zo kugara yuko abantu bagasubira kujya kwiyahura baca muri icyo gihugu.
Urakoze. Inosa aragarutse ku munongo wa telefoni. Inosa uratwumva?
Ndabumva.
Irindi zina huri?
Ndiga mukanyosha. Inosa ndiwe nani?
Uvise ikibazo icyumviro.
Ikibazo amwe n'icyumviro.
Ego.
Ego, icyo nabona ni ugusaba ONU itohoze abakoze ayo mabi bakamenyekana hano bakahari kuko urabona ko bagiye gutera ahari abimukira impunzi kandi ubona zigoye kandi zitorohewe. Nta mikino yosaba yuko bubashyira ahantu hatekanye cyangwa basaba ahantu abasirikare yuko baza barabarinda kugira nabo agateka kabo gakingirwe hama bakatohoza abakoze amabi nabo bagahanwa kandi bagakurikirana bakareka guhohotera kirimo umuntu.
Murakoze.
Icyo mbona simbese yego.
Dufite kandi Frederico ku murongo wa telefone. Frederico uratwumva?
Yego ndamwumva.
Uhamagaye uri he?
Nosavuze. Ariko cyo gisagara cya Bujumbura kako
abantu ba. Frederico mutumire reka n'undi musa abitiranwa aduhamagaye ku murongo wa telefone yitwa Frederico. Frederico bandanya icyumviro cyawe.
Kibazo muriko muravugana sinzi ko muriko muvugana kugira kije gatya akazi na muntu
turiko tuvuga ku bimukira abanyafrika bishwe ku munsi wa kabiri mu gihugu cya Libya ku mugwa mukuru Tripoli bahitanywe n'ibitero by'indege z'ingwano mu kibanza bari bapfungiwemo.
Twagomba kunegura iyo ngendo y'abantu bamwe bamurumva bahohotera gatya akazi na muntu hanyuma tukabaza nta kuntu abantu bakora ibintu nk'ibyo yuko bo barashyikizwa amasentare mpuzamakungu akazaza bakurikirana hanyuma ndi kwicanye n'urumva nagire mvuge ayo masentare mpuzamakungu urumva naba zarareka kwiga cyangwa inyabimigwi yawe nigeje hagati y'akazi na muntu niba baza barareka yuko ibintu binda kuyanga niba baza barakora ibikorwa bajejwe kukubera urumva ni hajye urumva abantu benshi urumva bace baza barakora ibintu bigira bwa bwabo bwigaba bakaza barahohotera abanyagihugu bato bato kandi urumva umashyira hamwe yaba ari ngaho oyi sinzi twibaza yuko amashyira hamwe abaho cyangwa yuko atabaho urumva tukabura icyo dufata n'icyo tureka amashyira hamwe umva yasoda amatangazo gusa adashobora gufata ingingo twarabuze urumva icyo amashyira hamwe ubu icyo asigaye arazora ko nuko urumva twasaba yuko iyo zagerageza kuzagarukira abanyagihugu kuko urumva nk'akarorero haba mu bihugu byinshi duhereyemo ikamere washaka haba naha mu Burundi naha mu Burundi urabona najya areje ari hijyejo haheze umugwi wawe nugize hagati y'akazi na muntu hari icyo wavuze ku bijyanye n'agati y'akazi na muntu kagumaga hungabana twagomba gusa urumva yuko uzorava mu majyambo akaza arashyika mu bikorwa urumva bagafata ingingo ruhashe urumva bakabikora bakaza barahanwa kumva ibikora urumva abantu bose urumva ntuvuge nk'uko bavuze ati n'inzego zo muri leta zabakoze urumva si niba ariyo teyosa baba ari abantu bamwe bamwe babikora niba babafata bagahanwa bimwe by'akarorero urumva niba baba ariko baradukorera neza twebwe abanyagihugu hama murakoze cyane Imana ibahezagire.
Murakoze turabashimiye ku kiganiro ku cyumviro n'ikibazo mu wajireka katubaze umushinge ntahe Frederic bambuga inyumviro cyavyibaza ko byibaza kwiki
icyo ndi buvyibaze ko ari ntanguye kwishura uyo Inosa ca Frederic n'abacarabaza somo icyo ndi buvuge nuko ndiyumvira nk'ubu ibyo ariko biraba muri Libya iba byoshikira ariko birashikira nk'abazungu bibaza ko isi biri kiragira gute isi biri kiranyiganyiga kubera ko bavuga bati shiri ubamenye mugabo acaza rero ibyo bica bizana ikindi kintu ngene isi yumva abirabure buryo abantu babirabure bafatwa nk'abantu koko ku buryo bapfuye umenga ntacu uraba intwaro ziguma zikurikirana iwacu zica abantu ku munsi kandi abazungu baba bazi ko bari kubarica abantu kandi bakagira amabwirima y'amatohoza mugabo bigarira mu matohoza kandi bakavuga neza bati uwica ni naka ubigira ni naka mugabo bigahereraho ndabisigura iki ndabisigura ko Afrika ubutegetsi bwayo ntiturategera icyo tumaze nicyo turi bukore ningene abantu batubona ningene tuboneka ningene abantu badufata ningene twifata ibyo nibyo bibazo mu bisanzwe byabwirizwa guhanga abantu b'abanyafrika kuko ndasubiramwo iki kibazo kiriko kiraba muri Libya iyo kiba kiriko kirakurikiranwa kiba ku bantu b'abazungu ndibiba bimeze uko isi yahagurutse ni kuko isi dahaguruka kubera ko ari abantu bariko baragirwa baja ariko abantu bariko baraburyo bajya niyo bava bamwe bavuga bati wewe ni mugume ngaho n'abandi bakavuga bati ni mubasubize iyo baje bava cyangwa imbara y'igihugu mubashiramo ibyo byose ntibishoboka igihugu kivuga kiti ni babazani wanje ni gitutsi kuri abo baperezida bafise abo bantu bariko barahunga cyo bavuga bati wangaye ni nka kurya mu rugo ndasubiramo gutanga karoro ku rugo umwana yo gutoroka akagenda kwibera ku mubanyi kibari gitutsi wawe uwo mwana uje mutoteza maka kandi afise igituma avangari wawe
yego
ikikurikira ni intango y'ibibazo bya Libya none yo bya Libya byarizanye Libya ko cyari igihugu gitekanye Libya ko cyari igihugu kigendwa Libya ko cyari igihugu kigihambaye cyari gifite umukuru w'igihugu atinyitse azwi makungu byinde yamwishe iko kiri cyose biriko biraba ni nkurikizi y'urupfu rwa Perezida Kadhafi ninde yamwishe ninde yashaka ibi mbega ibi biriko biraba muri Afrika ni bande babigira bashaka yiki icyo hari cyo Afrika iratunze munsi kugira gute ingene Afrika itunze kuraho igacigenda igakena kuraho igakena uburongozi igakena ibitunga abanyagihugu igakena ibintu byose byo tuma umunyagihugu w'umunyafrika amererwa neza mugabe buraya uburaya ntibutunze nk'Afrika mugabe abanyagihugu baba bamerewe neza bakwizwa kubera iki kubera ko barategereye icyo bari ningera bwirizwa kwifata mu bintu kugira ngo babe abantu bubahirize ikiremwa muntu bubahirize amategeko kandi bacubahirize n'amategeko
bagenga
n'amashirahamwe
murakoze
wakira rya ntibiraba
yego tugaruka ku mirongo ya telefone dufise Fidel batumva uhamagaye urihe
Fidel mu Rwanda
yego ufise ikibazo icyumviro
kuko kigeze iriya abimukira babari bafungiye hariya byabari kuba batanga iwabo uriya abanyaba abazungu bafata abantu bari mu nkambi bagataha iwabo mu bihugu byari byabamo bose byaba ari kwicwa kuriya
ufite ikibazo none
ndavuga ngo babafata bakabafunga kugira ngo basubize iwabo mu bihugu iwabo wabaturutse mu bihugu byabo
murakoze mwo mwishura Claude
sinumvise neza ikibazo cye
ngo ni kuki bafata bajya abimukira bakabafunga aho kubasubiza mu bihugu byabo abavuga sinzi abari bo wowe ubona ari bande bo bimura cyangwa bakabasubiza mu bihugu byabo
ikibazo cyiza cyane reka tutabwe nk'uko natawe kubivuga ubwa mbere iki kintu cy'abimukira baca muri Libya baja mu Buraya si gishasha ntibitanguranye na krize yo muri Libya camye yo kuva kera ari naho nigeze kuvuga yuko Perezida Kadafi yigeze gusaba uburaya ko umwe amahera kugira ngo ashobore gukontrola iyo muvuma, ababwira yuko batabigize uburaya bushobora guhinduka ubwirabura. Bamuhaye miliyari ziza amadolari zishika zitanu, yasabye miliyari ziza amadolari zishika zitanu igihugu cya cy'Ubutaliyano cyakoranye nawe cyane, uburaya bwose bidahera bwaramufashije, arakora uwo mugambi ko yawuvuze. Kandi n'igihe bamutera yavuze ati uko muntera mumenye neza yuko nkava, murashobora kuba barakubera abanyafurika bose babahererako. Libya rero imaze kuja mu ngorane, hace haba imigwi y'inkozi z'ikibi zikora ibikorwa byo kugurisha abantu no kubagira abaja, iri muri Libya. Muri Libya nyine yikinga agahumbezi kuko ata leta ikiriho, hanyuma bakorana n'iyindi migwi y'Iburaya na cyane cyane mu gihugu cy'Ubutaliyano, nayo nyine ikora ibikorwa nk'ibyo, bakaza barabatora rero babagurisha mu Buraya, mu Butaliyano n'ahandi ruhinduka urudandazwa. Igituma babegeraniriza hamwe kenshi bakabagurisha muri Libya, hari ibinyamakuru amatohoza mwamwe avuga yuko mbere umuntu muri Libya bamugurisha amadorari amajana ane na udi ay'abanyaburaya babagura. Kubegeranya rero urumva ni ugubwa isoko. Abo bantu bavuye mu bihugu kenshi bakunda kuvamo, ibihugu bya Sudani, ibihugu bya Ethiopia, ibihugu bya Senegal, ibihugu bya Afrika West, ibihugu byo byegereye Sahara, washaka ibihugu by'iwacu nka Congo, Burundi n'u Rwanda n'ahandi, biterera bagenda za Tanzania, Zambia, Afrika y'Epfo n'ahandi. Ariko ibihugu byegereye hano nibyo bibanda, niyo abantu bagenda ari. Ibihugu byinshi usanga bifite ingorane zihagaze ku butunzi, intambara n'ibindi, aho usanga abantu bibaza yuko bari hafi bashobora guca muri Libya bagashika muri Buraya ubuzima bukoroha. Kubashyira ngaho rero babagize n'ubuguriro, babagurisha muri Libya, bakabagurisha no mu bihugu by'Iburaya. Nibaza gushika uyu munsi igihugu cya Itali cyaramaze kuyibona, kirageza kubikora ko baranabipfa n'Ubufaransa n'ibindi, ariko nta nyinshi iraboneka. Mu ijambo rimwe nyiraje kumwishyura w'icyo kibazo ciwe, abantu bahindutse ibidandazwa, babegeraniza hamwe kugira ngo babadandaze. Naho abashyirahamwe y'agatare kazi n'umuntu agerageza kuzaraba ko ibyo bintu bibandanya hagati muri Libya, biragoye gukontrola kuko si igihugu gifise intwaro, bibandanya biba. Kandi niba atayikozwe nta na kimwe kizobihagarika, kuko ingorane ziri muri ibyo bihugu navuze zirabandanya nta nyishu ziratogwa mu maleta y'ibyo bihugu. Kandi Libya iracyari mu ngorane, kandi Buraya buracyafise ayo masendika agura abantu, kandi Buraya Union Europeenne iraturi
nyishu tubandanye. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kiganiro muri Sanga turiko tuvuga ku kibazo cy'abimukira abanyafurika nyuma yuko abashika 44 bishwe mu gitero c'indege z'ingwano i Tripoli ni muri Libya, mu gihe banza bari bapfungiwemwo. Mutumire Frederic hari umwe mu baduhamagaye yavuze ati ayo mashirahamwe nka ONU, umuryango w'ubumwe bwa Afrika birasohora amatangazo bikiyamiriza ibintu nk'ivyo bibaye nk'abo bantu bishwe, mugabo ntibishire mu bikorwa na cyane cyane ngaruke ku muryango w'ubumwe bwa Afrika. Kuguma basohora amatangazo nk'ubu bavuze ko bashaka kuba itohoza ryigenga, ntibavuga uzogira iryo tohoza, ivyo bivuze iki?
Bishigura navuze neza kare ne bishigura ko ari intege nke bafise cyangwa ushaka guke bafise. Ibihugu navuze ndi na ibishyirahamwe ry'ibihugu byo Afrika yo mu burengero barafashe ingingo barirukana umuperezida yananiranye, bo baramwirukana kera. I Burundi iyi komunote y'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko ndetse itaranabaho barigeze kugira inama barafatira ingingo u Burundi baradufatira ibihano kugira ngo intwaro yari ije musumugirano ihagarare, abantu bicare baganire batore inyishu. Hanyuma ONU akamaro kayo navuze ko ari ugukinga amatasi mu isi ubwa mbere na mbere, hanyuma cya kabiri ari ukuza kugwana kugira ngo amahoro agaruke mu bihugu amatati yadutse ariko ibihari nuko haba gukinga ntaco tubona kirimwo haba kugwanaho baduhadutse amatati ahubwo havamwo ibindi bintu birudandazo rw'ibihugu birumyikamwe nabo bantu nakubariye ndi urya Kongo urabye abasirikare bamondisiko bamaze imyaka 20 twavuga ko bamaze ibyukuri ukaraba abantu bari muri Somalia abasuda bari muri Somalia Somalia twavuga ko iri kirateri imbere cyangwa iri kirateri inyuma ibyo byose n'ibibazo mu bisanzwe isi yabwirizwa kwibaza niho rero amashirahamwe yabwirizwa kwinegura nibaza ni buryo umuntu mu gutera imbere ari inegura akumviriza nk'ibituba turiko turavuga abantu bakumviriza bati mbega abantu batubona gute burya icyo twatumye icyatumye tubaho turiko turakirangura cyane turangura ibindi rero ugasanga abantu abo gacitse amashyirahamwe kurondera ubuzi kandi ufitiye akazi yumvise ingorane aziri inaka bimuraza adasinziriye ka arasinzira ukuri kwamye amadolari ashyira ku mufuko hanyuma abantu bakazavuga bati medukora iki reka tuze turagira amatangazo uribuka ingingo zafashwe muri ONU mu zifatirwa Burundi no kunyeka abapolisi amajana 228 byarabananiye Union African iravuga ngo tuzorinyika ngo basize 5000 byarabananiye ni kuvuga ingingo zabo bazize ntibaba bazize byanira gushyira mu gishyira mu ngiro byanira gushyira mu ngiro no kuvuga nta bushobozi bafise ata bushobozi bafise kene kitagira ubushobozi kiravaho kikasubirwa n'ikindi gishobora gutora umuti w'ibibazo byabiriko biraza mwisi navuze akarorero ni ku mugabane wa Buraya amashyirahamwe yabo arazi kwicara agatora abantu babikwiye bagatora imiti ibibazo bibahanze
reka tubandanye yego
usanga ni bagenzi ni inshuti ni banaka ibibazo bihanze ibyo bihugu kandi bitorego umuti ahubwo bitera bikomera bishomoko byari bihari ni kuvuga aho tuba gutera imbere bwa dusubira inyuma abandi bariko baratera imbere ikibazo ki bwa abandi batera inyuma ko dutera inyuma abandi batera imbere tuzohurira hehe
reka tubandaje muri cyo gihe nkurikije ibyo mwariko muravuga kubera kumbure amareta muri Afrika tariko arafata icyo gibazo nkankama usanga amareta y'Uburaya imigambi ya y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ubu no gukorana niyo migwi yitwaje ibirwanisho muri Libya yoyo ko ibihugu by'Uburaya bishaka ko abo bimukira bataza mu bihugu byabo ko byateye ibibazo mu bihugu byabo ku banyagihugu badashaka abo bimukira bavuga ko baza kubatwara ubuzi no kwibeshaho bagahindura n'uburyo babayeho kuba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi yo migambi ya gukorana niyo migwi yo muri Libya mukubuza ko abo bimukira bajabuka ibahari Mediterane kuri abaje kurondera ubuzima bwiza iburaya bigatuma baca bagwa mu minwe izo yo migwi y'inkozi z'ikibi nkuko yari karabivuga Claude kuvyerekeye akarere ka Afrika niki hebo kora kugira ngo babone kwico kibazo ari kibazo cyabo ko abanyaburaya bo bashaka kwawe bimukira batazi wabo nico bituma bakorana niyo migwi yitwaje ibigwanisho muri Libya we Claude nkundwa
nakoze cyane ubwa mbere mere kuri cyo nyine cyo kuvuga cyo kubona ubumwe bw'Uburaya abo hitamwe gukorana niyo migwi yitwaje ibigwanisho kugira ngo bashobore kubagumiza mu gihugu cyabo kuko abanyafrika babuze inyishu yo ku bantu babo twavuga yuko ni urumuntu uri nkabo waba bagomba kubatahura vuguti ko abantu bahebwe n'ababo reka natwe twe twikingire muri ubu buryo biba byose abantu bacu ariko icyo kiraza twibuta neza yuko tuza gusanga neza kiza kutwereka ko ubumwe bw'Uburaya uko bitubwira yuko gutahura ijyagata y'akazi na muntu ubuteye imbere hariya haye bigaragara by'ukuri yuko atari byo ni ibintu bikiri inyuma amacakubiri y'urukoba araboneka mu gihe nk'icyo ahandi ho bogiye bakagira bati ko Afrika ikirondera uburyo itorere iki kibazo inyishu reka tuje hamwe dushobore kuronka inyishu ihagaze ku masezerano y'agateka kazi na muntu kuko ingingo ya kane iravuga yuko ata muntu n'umwe arekuriwe kugira umuja wundi ibyo nibo babitwigishije ariko turabona ko atari byo bikoreraje mu ngiro ngatse muri Afrika naho nibaza yuko ikibazo nibaza yuko chap garagaye kuva kera Afrika ariko uko ibayo kuva abakoloni baza ni umuntu afise umugozi mu dosi akabamanitse ubiti akagomba kwikuraho mu gatagira hagara umukuru w'igihugu cya Afrika y'Epfo Tabombeki yigeze gusaba inyafrikani asaba ko boshyiraho umugambi wo kugwiza ubutunzi mu bihugu kugira ngo abantu bareke kuguma biruka mu bindi bihugu kurondera amaramuko azana ikintu bita Nepal ariko Nepal byarafite kwikora na gatoya biri ngaho biri mu mpapuro byarananiranye muri iki gihe nyine vuba cyane kubera ibibazo byinshi biza bisaba uburyo bwa inyafrikani wararongoye inyafrikani Perezida Kagame umukuru w'igihugu w'u Rwanda niwe yagira ati reka rero turabe uburyo dushobora kuronka amikoro y'iwacu kugira ngo dushobore kuronka uburyo bwo gutorera inyishu ibibazo biduhanze ikibazo cy'abimukira kiri mu bibazo bimwe bimwe byakanguye abanyafurika kugira ngo barabe uburyo bugaragara kandi bukomeye bushobora gutora inyishu ihambaye ubwa mbere hari ikibazo cy'umutekano muri Afurika nzima aho usanga amataka ariko arasambura abantu akaba abantu baguma basanzara ari naho hava uko kugenda mu bihugu batabakira hariho ikibazo cy'ubutunzi cy'ubukene cy'urugaje Afurika kandi ifite ibikwiye byose ariko kandi igihe cyose bashaka gutora inyishu bagasanga bakenera gusaba amafaranga mu bihugu by'i Buraya icyo kibazo nicyo cyaricaritse hamwe ibyo bariko barakora uyu munsi turabona yuko bisa n'ibitera by'imbere gato ariko kandi turabona yuko hari ibihugu byo muri Afurika bisa n'ibinana ariko ubwiye kura umwanya bishobora gufata nirishobora gutora inyishu y'iki kibazo kiri mu munsi kuko kirihutirwa nirabona yuko bakwiye kwicara bagatora inyishu yihuta
katubandanye
bashiraho imigambi ishobora gutora inyishu irama
urakoze ku mirongo ya telefone Emmanuel aduhamagaye Emmanuel uratumva
ndabumva rero niyo neza izi rya Amerika
uhamagaye urihe
mbanje kubasuhuza kandi nshimira no mutumirwa mwadutumiriye kugira ngo abashe kutuganiriza kuri icyo kibazo cyabaye muri Libya
yego dufite babiri abatumire
abafite ikibazo kigira giti ese ko leta aba ari izi izi kugenda bikontororwa muri icyo kiri cyayo imenye indege zigenda ese ubu leta ya Libya yo isabwa iki cyangwa se bayibajije iki kuri icyo kibazo cyabaye mu gihugu bigatuma abantu bicwa izo ndege ntizikurikiranwe ese izo ndege ni ukuvuga yuko bitari izizi zaturutse hanze ya Libya cyangwa izo muri Libya z'ubwami zari zigahohotera abaturage cyangwa se kuki babashyira mu nkambi ntibongere ngo babasure iwabo abo bantu bajye gufasha imiryango yabo kuko n'ubundi baba bagiye gushaka amaramuko nyuma y'ibyo bakora iki uwo mutumirwa yadufasha akadusobanurira murakoze
murakoze reka umutumire Frederic bamvuga inyumvira abishure mu mwishure
yego uwo muntu urumva ko ntiyadukurikiye kuva mu ntango ariko icyo umuntu ari mu bimenyeshe ni uko muri Libya harabaye ikibazo kuvaho president Kadhafi afiriye kandi nkuko Claude yari yabivuze yari yavuze neza ko iki kibazo cy'abantu baza barahaca bagenda i Buraya ari ikibazo kandi bagwiza kumufasha kugira ngo bagutorere umuti atari ko kandi batamufashije n'ubundi Buraya buzomererwa nabi burya mu nyuma aho kuronka inyishu abonye ibyabaye yarishwe haraba leta ihari ni leta idafise inguvu ubu rero hariho umuntu umugenera yitwa Khalifa afutara arimo arafata ibintu mu ntoke avuye ubuseruko yarari arimo arondera gufata igihugu ubu arimo aragwana agwanira Tripoli rero abo ingwano indege z'ingwano ziriko zirakora hariho abari mu ruhande rwa leta hariho abari mu ruhande rw'uyu muntu ariko arahatera agomba kuhafata wewe uwo muntu ariko arabaza wumva ari indege wundi yoza kuvuga ngo uruhusha rwo gutanga indege gukurikira iby'indege oya n'intambara iri kwiraba ariko ikibazo kihari ni ikibazo cy'abo bantu babirabure bariko barahunga bahunga ibiba mu bihugu by'iwabo bashitse muri Tripoli baca bagirwa abaja bagakoreshwa ibidakoreshwa abantu hanyuma hakabura usemerera kandi ikibazo kizwi n'isi nations ni kizi inyu afrika ni kizi abantu bose bakizi mugabo akabura abantu baza gutanga inyishu ibereye bamwe bibaza bati wo basubizi wabo navuze ni kwasubizi wabo nibyo shoba kubera ko barahahunze kubaje ni buraya nayo buraya bavuga bati abantu nibagumiye ntibazi no kuko babaje kutugora baje kutwagaganya kandi barakoze ibitari bike mugabo ikibazo ni inyishu yobiyiye inyishu mu bisanzwe ni inyishu y'abantu b'abanyafurika bonyene abanyafurika turategera ico turi turategera ingorane dufise turategera ingene nshi tubona turategera ko dufitunze turategera ko dufise ubwenge bushobora gutuma twitunganya kandi abantu bakadusonera icyo nicyo kibazo nyamukuru cyangwa rero icyokorwa nuko bwa mbere habwirizwa kuba umutima runtu w'ubutegetsi muri Afrika utegekera bose utarabumugwawe kuko wemeye gutunganya igihugu ni igihugu kitagira abandi abanabariya kitagira madini kitagira intara ni igihugu bwiza gutunganya kandi mbagiye hamwe naho babwiza gutegera yuko babwiza kwigira ibibazo biri mu bihugu byose na cyane cyane byo bakunda guhurira ko bakabanza kubuterera umuti ubwa mbere
ze dufite kandi councilor uratumva councilor ni tumufise ku murongo wa telefone dufite yego uwo ninde ni Emmanuel ninde
umugeneralo uri kurwanira muri Tripoli Afrika yunze ubumwe nta ngamba yafata mu kugira ngo ibashe kurengera abo baturage barimo bararenganwa n'uwo muntu kandi ahohotera abaturage Afrika yunze ubumwe niyo numva yagira mu ruhare kugira ngo ibashe kurokora abo baturage muri rusange kuko ndumva koko izo ndwara nta kindi cyazihagari kutiriye kirahamwe kw'abaturage dushyirahamwe kwa Afrika tukareba icyateza imbere Afurika muri rusange murakoze n'ibirekaza Emmanuel ari mu Rwanda
murakoze Claude mwunganira Frederic kuri uwo icyo kibazo
cyane gose icyo nicyo icyo kibazo nicyo cyumviro nyamukuru Afurika irakwiye kuva mu kuvuga amatangazo gusa suko CNN yavuze ariho Afrika ikwiye guca isohora itangazo suko barashe abantu Afrika ikwiye guca isohora itangazo kuko mu mwaka w'2017 ibiharo byerekanye yuko abantu baguye mu mazi bariko bagerageza kujabuka bagenda Buraya bari hagati y'ibihumbi amajana indwi n'umuriyoni icyo cyonyine cyari gikwiye gukura Afrika hasi kavuga iti ibara riraguye bagatoye inyishu kandi baza uko nabivuze inyishu yihuta irakwiye gufata gushikwako kugira ngo aba bantu abanyafurika twumve neza yuko bari hanze y'ingwano yo muri Libya kubagumizayo kubaroha kandi bafata iyindi ngingo ituma abantu batinjira muri Libya muri kino gihe hanyuma badoshobore kuyugurura amahoro niyamara kugaruka
murakoze dufise Lydia rotumva
wewe ndabumva
irindi zina
mbo ni twari nganjije nare niyo nkoresha
urihe
mazina yanjye
urihe
ekatire
aho ni mu Rwanda
mu Rwanda
ufise kibazo icyumviro shikiriza
ikibazo nabaza
yego
bo ikibazo nabaza ko ari ubugome bakorera abo bimukira hanyuma ari ikibazo nabaza nti mbega none ko hari n'abaturage bagwa mu morera z'ibyo bitero biba byabaye ikosa rikosoza ibindi abaze mutumire nti mbega amareta atandukanye abo bimukira baba bakomotsemo ni gute baramba bagejejwe gutungera ubutegetsi bwabo ni ibibazo
mumwishure Frederic
ya ndaguye Claude ibihugu byinshi abantu bavamwo ariko cyane cyane hariho Sudani ari kure cyane ya Libya hariho za Eritrea
za Somalia
ariko kandi ugasanga za Eritrea iratangaza ati abantu baze bariyerereza kuko bagenda ku mbibe za Ethiopia bagenda ku mbibe za Djibouti bagenda ku mbibe za Sudani kuko ntihameze neza hariho rero ibibazo by'umutekano uri muri ibyo bihugu mugabo ikenshi mwene ibyo bibazo bivana hari ibazo by'umutekano bica bifatana ibibazo byo kuby'imibereho y'abanyagihugu hari ibazo by'inge bitekwa n'ingorane za politike ugasanga rero ahanini abakuru b'ibihugu bo muri Afrika barafise uruhara runini iya gutorera umuti ibyo bibazo bituma abantu babo bahunga ni kuki abanyaburaya badahunga nkuko bagenda mu bindi bihugu kubera iki kandi ibibazo ibihugu byabo ni bitonya nk'iby'iwacu ni wacu rero ibibazo bafite n'ibihugu binini ya mbwa abantu bagahunga bakavuga ati twebwe turi umuntu turahije turagiye ni kibazo rero kijyanye no kumviriza abantu n'abantu nibemere baganire na bene wabo akumva abana bagiye abandi bagiye abandi bagiye bazo bati mbe ni kuki muduhunga hari iki uwo munyagihugu nta ubutegeka ntagume avuga ati oya jewe ndashaka ko bose banyumva umviriza abantu bawe uganire n'abantu bawe kino twagira dusabe abakuru b'ibihugu banyafurika nibumvirize abantu babo bumvirize ingorane bafise ibyo badashoboye gutorera umuti babishyire muri iyo miryango barimwo aho rero nibaza bari kubarakora ibintu byo mugabe igihe bavuga bati naka arashaka ubutegetsi nanjye nshaka none wemera demokarasi wemera ko ubutegetsi buharanirwa kandi mu mategeko wewe ukagenda ukavuga uti jewe ndiko ndakurikira ndafise ingenero twari igihugu cyanjye neza gusumba wewe ntutubona ko ari umwansi kubera icyo gihugu cyabo wari ubategeka fici wawe nica abanyagihugu ibyo baba abanyagihugu abategetsi b'abanyafurika batarazi byumva ngo bamenye ingene bakubwiza gutunganya ibihugu byabo bazokwama izo nduru nazo zari izindi nturu bitume isi by'ukuri ihungabana
ok reka tubandanye naho wewe Claude kenshi ikibazo cyo gukumira bifatiye ku ibara ry'urukoba cyo no kwitara racism mu gihe France icyo n'abantu harabavuga ko icyo kibazo kitazopfa kivuyeho mu gihe abanyafrika ubwabo batihesha agaciro cyangwa abategetsi badaha agaciro abanyagihugu babo dufatiye kuri abo bimukira icyo kibazo menga ntikitaweho biboneka abavuga gutyo bavuga gusema
ego cyane ngira ngo ikintu dukwiye kubwirana nuko mu gihugu cya Libya ni igihugu kirimo uwo muzi w'amacakwira ahagaze ku rukoba bamwe bavuga yuko uwo bahagaze kubyizerwa ni ukuvuga ku madini n'ibindi barabishyigikira ko mbere berekana yuko muri iyi migwi y'abimukira hari abagenda bahunga bavuye nko mu bihugu bitandukanye nk'akarorero Siriya abo muri Siriya baze bahungira muri Libya bikerekana neza yuko bobo bahabwa ubuhungiro bagafashwa na za SAR ariko abava muri ibi bihugu twavuga biri munsi ya Sahara bobo niyo baca bagirwa abaja ibyo rero ni uko biri kandi icyo kibazo nyine kigaragara i Buraya mu gihe nkuko namaze kubivuga na Kadafi atarasa naho yabafashije yagabanije umuvuduko w'abo bantu mu majambo yavuga warumva ayo macakubiri ukoba kuvuga ko nibagenda bakuzura uburaya bwinda ku buraya bwirabura ifatana kandi n'aya majambo yavugwa n'umukuru w'igihugu cya Amerika avuga yuko Afurika na Haiti ababona nk'amazirantoki icyo kintu mu isi kiragaragara kiriho Afurika ikwiye kukimenya kandi ikamenya yuko kurekura abanyagihugu bayo bakagwa mu bintu ahantu nk'aho batagira ubushobozi bukwiye bw'ukwiba ko ari nko kubagurisha ibyo rero biraho nk'uko bivuze ntawe uzi ibyo ari bizohera byatanzwe kuva kera naho isibandanya igerageza kubikora ko biraboneka neza yuko bibi aba babimukira iyo bashitse bagurishijwe mu Butaliyano ubushakashatsi burerekana neza yuko bakoreshwa badahembwa kandi guverinoma y'Ubutaliyano ikamera ibirenza kurogwa amazi kuko biba bigizwe na babizi mugaba kerekana ko batabizi duhagaze kuri cyo nyine amashira hamwe y'abanyaburaya aza gukora amigambi y'iterambere muri Afrika kenshi usanga ashitseyo acafata amareta akayafata miri ugasanga bagiranira amasezerano atuma leta ya Afrika igashobora gutera imbere niteze imbere abanyagihugu bayo ubutunzi bwa Afrika bugaca bugenda iburaya
urakoze
gutangura rero kamaka akanya abandi
nyaruse
mu mashiramwe ajeje z'ama minere n'ibindi icyo kibazo cy'arasisme kigenda mu madomene yose abanyafrika bakwiye gifata kwa ikibazo
rikomeye cyane urakoze ngaruke kuri Frederic bambuga inyumvira president mushasha w'igihugu cha El Salvador San Salvador yani ko bavuga mu France Nayib Bukele mwarabonye isanamu yerekanywe ku isi cyane iteye agahinda y'umwe mu bimukira ava muri cyo gihugu cha El Salvador yapfuye ari kumwe n'umwana wiwe basomye nturi mu ruzi Rio Grande rugabura ruri ku rubibe hagati ya Amerika na Mexico uwo mu president yaremeye ati nikosa ryacu nikosa ry'igihugu canje abo bantu ntibahunga Amerika bahunga igihugu canje bahunga iki hari ibibazo bari ko barahunga ngaha bituma biroha nk'uwo muntu yapfuye iyo sanamu yate iteye agahinda ya kwirikiranijwe ku isi yose nikuki amareta muri Afrika togira nk'uko kubimukiraho muri Afrika
kubera ko ingene aba bategeka bumva ubutegetsi si kimwe ntibabisangiye bose muri Afrika udosanga harimo abakuru b'ibihugu by'ukuri bafise umutima ku banyagihugu babo badatoranya kuko ikihari ni uko abanyafurika iyo bashite ku butegetsi baratoranya wewe turasangiye ubwoko wewe turasangiye intara wewe turasangiye idini wese paragwanya mu ishamba ugasanga rero mu kugira ibyo uburiko uraryanisha abanyagihugu bawe byakunaniye gutegeka ngo utegekere bose cyangwa utereka ntegekere bake kuko uvuga uti aba ibyo bazonsaba ndoshobora kubironka bijya nabyo bajya nabo basaba byinshi ntabinura nka bitera ingorane reka nkoreshe politike yo guca abantu mwo kubiri mu bisanzwe uwo mu president wo muri Salvatore ategereye neza yuko ari intango y'ibibazo biri ko biraba abo banyagihugu biyo bari kwaragira ibibazo niwe ari intango yabyo yamaze gutegera ibyo abagira akire kandi arasaba imbabazi kandi abanyagihugu ntibereka gutanga imbabazi ikibazo rero ni n'ibyare bakuru b'ibihugu bazotegera ubwa mbere akamaro kabo ibyo basabwa igituma abakuru b'ibihugu ubafashe by'ukuri abanyagihugu babo babimo bukene batwagwe neza hanyuma babafashe gutera imbere nta kindi basabwa aho kuko tufashanya atireka ko nafashanyije na Amerika reka mfashanye n'Abarusiya reka mfashanye n'Abashinwa abazonshigikira muri ya nama ya Conseil de Securite aba bazomvugira hanyuma byonzo guma mpagaze atacumba bwa abanyagihugu bawe baguma bayangara baguma batotezwa gushikaho rero buryo muzi wa byose uhagaze ku bakuru b'ibihugu muri Afrika nibategere icyo bari kandi ko bafite urupfunguruzo ko guheza ibibazo biri mu isi na cyane cyane ubutunzi bwabo bakaguma iwabo bakagenda kuganira n'abanyaburaya bababwira bati ko mukeneye ibi bintu dufise nimuze twicare tuganire muzane ubahinguriro muduhera akazi abantu bacu hanyuma mwigishe abantu bacu ubwo buhinga ejo gutyo zeto dufashanye gutera imbere twese bitugirira akamaro ako bamwe bagira amayeri bakicisha abantu ku bwinshi kugira ngo ejo bazogende gutora ibyo bakeneye atacamira tutubwiza kubyiga neza kugira ngo gitwumvikane ingene isi yogira amahoro ejo ubundi tudafashe iyo nzira n'ubundi kiracagwaye
majambo make cyane hasigaye isegonda mike cyane nikiye wo uvuga Claude Mukugara iminota n'isegonda 20
ego cyane novuga yuko Afrika iri mu bibazo bidasanzwe itwigobotora mu ngaruka z'ubukoloni aho usanga abakuru b'ibihugu batwara ibihugu bavuye mu ngorane zidasanzwe batagira ishusho ikwiye y'ico bari n'ico bajejwe ico kibazo tuzogirigiye kinini cyane ariko ko ibibazo biriko biravugwa kandi natwe turiko turabona ingorane nibaza yuko
akanya karaheze
kazoza arikeye
murakoze cyane abatumire bacu kuri radio ya Amerika Frederic Mpamvuga inyuvira ya nonoso ivyerekeye imigenderanire y'ibihugu ari Brussels mu Bubiligi Claude Ngundwa umuhinga mu vyerekeye gutorenyisha amatati n'intambara muri Chad tukatuvuga ku magahinda k'ikibazo cy'abimukira abanyafrika tubashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi abahamagaye bagashikiza ibyimvura kwabaza ibibazo namwe mwese mwadukurikiranye tubatumye kubandanya mudukirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.